Murumva Radio Ijwi rya Amerika. Ubu Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije abaduteza amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara aho ku mitumba no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi muri Congo, mu Rwanda, muri Uganda no muri Tanzania. Naho guhera saa 12 twabateguriye umuziki turabararitse. Dukomeze rero ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Eugenie, mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya. Abategetsi bajejwe gutunganya amatora mu gihugu cya Kenya bashikirije impapuro abanyagihugu bo mu bice bitandukanye by'igihugu batoreye ko mu matora yabaye mu ndwi iheze amatora yaranzwe n'impari. Ibyo byatangajwe n'umuyobozi w'abarorerezi b'amatora baturuka ku mugabane w'Uburayi bakurikiranye aya matora mu gihugu cya Kenya. Nyuma y'ikiringo cy'indwi amatora arangiye muri Kenya, umurwi w'igihugu ugejwe gutunganya amatora nturashikiriza ibiharuro byose byavuye mu by'amajwi yavuye mu bibanza by'amatora. Ni ikibazo gitegerezwa kwihutirwa mu gihe Raila Odinga atavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko amatora yibiwe Perezida Uhuru Kenyatta. Byitezwe ko atavuga rumwe na leta bitwara muri sentare nkuru y'igihugu. Mariette Sheikh ari yarayoboye umurwi w'abanyaburaya bari bajeje gukurikirana amatora aho muri Kenya yatangaje ko umurwi w'igihugu ugeje gutunganya amatora ukwiye gufata ingingo. Avuga kandi ko gushikiriza impapuro abanyagihugu batoreye ko mu mpande zitandukanye z'igihugu byotuma abanyekenya bizigira kurusha ibijyanye n'amatora. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yakomboye kuri uyu wa gatanu Steve Bannon, umuhanuzi mukuru mu biro byiwe. Ikinyamakuru New York Times cyatangaje ko Bannon yemeza ko hari haheze iminsi 11 afashe ingingo yo gutanga imihoho. Icyo kinyamakuru kikavuga ko yari kubitangaza mu ntango z'indwi, yamara ko yabaye aratenyenya bivuye ku mishamirano yabaye mu mpera z'indwi iheze mu gisagara cya Charlottesville muri leta ya Virginia. Bamwe mu banyepolitiki bavuga ko babona Bannon nk'umuntu yatuma President Trump yihenda cyane mu byo ashikiriza. Ni mu gihe President Trump yari yatangaje ku munsi wa kabiri ko Steve Bannon ari umuntu mwiza kandi ko atari umunyamacakubiri. Ni nyuma yaho atangarije ko ashima ibyashikirijwe na Perezida Trump ku bijyanye n'imishamirano yabaye mu gisagara cya Charlottesville. Avuga ko bizogira ingaruka nziza ku migambi ya Perezida Trump, ibyo abatari bake bakaba barabineguye. Departement ya Leta Zunze za Amerika yasohoye itangazo kuri uyu wa kane ivuga ko Amerika yashize ku rutonde rw'intagondwa Ahmad Ahlad aturuka mu gisagara cya Aleppo muri Siriya. Ahlad azwi kuba yaragize uruhara mu bitero bikomakomeye by'umuhari wa leta ya Kiisilamu byabaye mu gisagara cya Paris mu Bufaransa n'i Buruseli mu Bubiligi. Ibinyamakuru bikorera mu gihugu cy'Ubufaransa bivuga ko Ahlad yinjiye mu Bufaransa aciye ku izinga ry'Ububiligi rya Leros mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2015. Bivugwa kandi ko iryo zinga ryaciye ko abandi barwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Itangazo ryasohowe na Departement ya Amerika rikavuga ko uwo wese azogira icyo akoranye na Ahmad Ahlad canke akagira imigenderanire nawe azofatirwa ibihano bikomeye. Amakuru tuyabandanirize ku mugabane w'Uburayi. Ibinyamakuru bikorera mu gihugu cya Espagne byatangaje ko Musa Ukabir yakoze igitero cyahitanye abantu 14 kigakomeretsa n'abashika ku ijana yishwe n'igipolisi. Ivyeregeranyo byari byasohotse kuri uyu wa gatanu bivuga ko Ukabir yafise imyaka 17 yari uwa mbere ku rutonde rw'abantu batanu barondegwa n'igipolisi mu gisagara cya Cambrils inyuma y'amasaha make icyo gitero kibaye. Umutegetsi mu wajejwe umutekano aho muri Espagne yabwiye ikinyamakuru Associated Press ko Ukabir ariwe yaratwaye imodoka yihaye inkumbi muri ibyo bitero. Akaba kandi yari umwe mu bagabo batanu bariko bararonderwa n'igipolisi inyuma y'icyo gitero. Igipolisi cyatangaje kandi ko babiri muri abo biyahuzi bapfuye. Kivuga yamara ko kibandanya kurondera abandi harimo umusore w'imyaka 22 azwi ku izina rya Yunis Abu Yakub. Muri Venezuela umurwi w'igihugu je rwibwirizwa shingiro wihaye ubushobozi bwo kurengera amateko wigarurira ubushobozi bw'inama nshinga mateka isanzwe iyobowe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abanywanyi w'uwo murwi batoye atawuvuyemo kuri uyu wa gatanu iteko ribaho uburenganzira bwo gutunganya ibibazo bijyanye n'amahoro umutekano ubutegetsi imibereho n'ubutunzi imigambi ya leta hamwe n'ibijyanye n'agateka kazi na muntu aho muri Venezuela iryo teko naho ridakuri inama nshinga mateka rihagarika ubushobozi bw'ugo rwego bwari busanzwe bugeramiwe Omar Avila umushinga mateka atavuga rumwe n'ubutegetsi yateye ibyatsi yo ngingo akavuga ko uwo murwi utari kuratorera ibibazo abanyagihugu bafise tubibutse ko amatora y'inama nshinga mateka nshasha yabaye mu kwezi guheze yiyamirijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yongera yiyamirizwa n'amakungu iyo nama nshinga mateka nshasha ikaba ifise igikorwa cyo guhindura ibwizwa shingiro ryashizweho mu 1999 president Nicolas Maduro wa Venezuela akavuga ko ari bwo buryo bwonyene buriho bwo kugarukana amahoro no kunagura ubutunzi bw'igihugu mu gihugu cya Finland igipolisi cyatangaje ko kiko kirarondera babi abandi bantu bikekwa kuba biroshe mu bantu kuri uyu wa gatanu bakabasogota n'imbugita mu gisagara cya Turku kiri ku nkengera z'ibahari mu manuko bushira uburengero bw'icyo gihugu umuntu umwe akaba ariwe yasize ubuzima muri icyo gitero igipolisi cyarashe mu kuguru umwe mu bikekwa ko bakoze icyo gitero kiramuhagarika inyuma y'icyo gitero ingingo zerekeye umutekano zakomejwe ku kibuga cy'indege kiri ku murwa mukuru wa Finland cyo kimwe no mu bibanza byo kungururizamwo abantu
Turamushimiye mugenzi wacu tugezeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara.
Miriwe neza nchuti, muteza matukiga nuvijiju ya Amerika Lisamira ni Washington DC mukiru ndilo mukinya Gwanda. Muristu ya chumi numunani, mulikumuna jowediani na hazo ndongo ibiga nilovju numanya, ndaba haikazi.
Bajibishi shukwabijibi chumbu, baja wafisi migyango, wabajemolira, wabajemoliri nyumbati, wagaharulivija bishi shukwabiji nyuma. Baja leero, wabarundi, watajiri kiwa jerako, wagaturabija bishi shukwabiji nyumbati, nabija bishi shukwabijibi chumbu, akawanibijo baja.
Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo avuga ngene abarundi bapfungiye mu ibohero rikuru rya Uviraho nyene muri Kongo babayeho nabi iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Ikiganiro cacu no musi tugera mu gihugu ca Kongo tubabwira ikibazo ca zimwe mu mpunzi z'abarundi zifungiwe mu ibohero rikuru rya Uvira zifise ingorane ikomeye yo gushobora gufungurirwa neza reka mugenzi wacu Vedaste Ngabo akorera muri Kongo hatubwire byinshi kuri no nkuru
Gereza nkuru ya Uvira ifungiyemo abakongomani n'abanyamahanga barimo abarundi ndetse n'impunzi z'abarundi zagiye zishinjwa ibyaha byo gufata ku ngufu gukorana n'inyeshamba ndetse n'ubujura bamwe mu bari bafungiye muri gereza bamaze igihe cy'ukwezi kose bafunguwe bari mu nkambi yo mu Rusenda baratabariza abandi barundi bafungiwe muri gereza kuko bugarijwe n'inzara kandi abenshi mu bafunzwe bakaba barimo abagiye bazira akarengane dore ko bagiye bafatwa bagiye gushakira imirimo mu biturage byo muri territoire ya Uvira na Fizi ariko bakaba babashinja kuba ari inyeshamba kuko mu karere ka Fizi na Uvira hari inyeshamba z'abarundi za Forebu n'iza FNL iyobowe na Aloys Zabampema
kuri prison centrale ribuvira twayitubayeyo nabi cyane nta bintu byinjya bihari leta ntabwo ibagaburira nibizanye izana ibintu bimeze nk'ibintu bayo aho zijya murezi sagira bakabizana rimwe mu kwezi angwe kabiri mu kwezi mukabijya iminsi ne mu kwezi iyindi minsi yose abafise imiryango nibo bagira gute nibo bafise ababagerako abarundi bafungiye mu ibuvira na barundi babayeho nabi cyane kuko bagiye ikoko banwaye ibintu bagiye bishishwa by'ibijumbu bajya bafise imijyango babagemurira babagemurira inyumbati bagaharura ibijya bishishwa by'inyuma bajya rero babarundi batagira ikibagerako bagatora bya bishishwa by'imyumbati na bya bishishwa by'ibijumbu akaba nibyo bajya
ikindi kibazo gikomeye cugarije imijyango yo mu ngambi yo mu Rusenda ifite abantu bafungiwe muri gereza nkuru y'Ibuvira nuko bakora urugendo rurerure kandi ruhenze kugira ngo bagere aho abantu babo bafungiwe Ibuvira ibi bikaba bitangazwa na Nahishakiye Emerine umubyeyi ufite umugabo maze igihe kigera ku mwaka afungiwe Ibuvira
na ko bigoye nkubona hori yanadude ndiri mu 16 byo kugenda ni hatacha ndonda nambari nk'ibiro nka 10 by'ubufu ntamusira n'utubwo dukeye nakabara rifasisa uko nyene
kugira ngo winjire utanga amafaranga
kugira ngo winjire uratanga 5000 abantu bagusoperinge unyene kugira ngo usa wikadize nyene ntande mahero subira gutanga nayo ho uteje nyene naye yasimba wuya naye atanga kugira ku muryango wose ucako bagusaba amahera kandi umuryango uciye ko bagusaba amahera
uyu mugabo warumaze igihe cy'a atandatu afungiwe muri gereza y'Ibuvira wagiriwe amahirwe yo kurekugwa asaba amashyirahamwe ashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ko yahaguruka kavuganira abanyururu barimo abarundi bagenda barenganira mu magereza yo muri Congo
abantu rero benshi cyane gose bafungiwe muri Santarari bafunzwe bariko barazira karengane bariko bararengana niwe twafatiwe hamwe kiretse nawe yaravye kugura gatoki bamufatanye asigaye muri Santarari amerewe nabi cyane ntagira ikimugerako icyo saba abajejwe agateka k'abantu k'abanyororo n'agateka k'abanyamahanga n'impunzi ndasavye vraiment ko bobagerako bakabarekuza kuko bariko bararengana ntibagira ikibagerako ntibagira ikibavugira nta gusa ntibasamba amadosiye yabo barayubitse mbere ntibazwi n'amategeko muri pirizo
ngarukiye Prince ni umuvuga w'ubutumwa muri gereza y'Ibuvira akaba n'umukorera bushake mu kuvuganira abanyururu aratubwira bimwe mu bibazo yagiye atugwa n'abamwe muri abo banyururu yagiye avuganira
hariho umuhungu nzi wafatiwe hano ku misozi yo ku Kirungwa avuye kuramukanya wabo mu Burundi azamuse aya kukomeza imewe iwe ruguru ku ndondo iriya mu bijumba hanyuma se ku musozi ahura n'abantu ba
inzego zishinzwe umutekano
noneho bamusaba ibyangombwa avuga ibyangombwa ko bifite ariko kandi nko kwisobanura mu rurimi kuma ntibumvikanye mu rurimi ati nkisobanura barambwira ngo tumanuke tuzibuvira baramumanukana bamugeza hani Uvira bashyize Uvira agenda kuri birode bashyize kuri birode ati nagize iminsi mikeya iza kwisanga kandi muri prison ize muri prison centrale
nubwo nta mibare itangazwa abanyururu b'abarundi bafungiwe muri gereza y'Ibuvira bitewe nuko ubuyobozi bwa gereza nkuru y'Ibuvira bwirinze kugira ikintu icyo cyo cyose budutangariza kubijanye n'abafungwa ariko president wa societe civile akaba ari naho uhagarariye uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri territoire y'Ibuvira bwana Majari wa Kenazi mu kiganiro hajwi rya Amerika asobanura yuko igereza ifite ubushobozi bwo gufungirwamo abantu 150 ariko kuri ubu irimo abanyururu bagera kuri 600 bwana Majari wa Kanazi avuga ko leta ntabiribwa iri gutanga muri gereza kwa ahubwo ari amatorero n'amashyirahamwe atandukanye arimo Seyiseri na Karitasi ari agenda agaburira abanyururu rimwe na rimwe ariyo mpamvu usanga abanyururu benshi babayeho nabi abandi nabo barananutse kubera inzara aha akaba akangurira abagira neza kurushaho gutera inkunga y'ibiribwa imfungwa zifungiwe muri gereza y'Ibuvira ndadasengabo kubwijwi rya Amerika Ibuvira mu ntara kivu amajyepfo
ishamigishamwe mpuzamakuru kungu onyu kitayimuzi RCR kuri uno wa gatanu ryari fatikanije n'ugwaruka rw'impunzi guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka ku isi ivyo birori vyabereye mu kigo c'impunzi citiriwe Antonio Guterres umunyamabanga mukuru wa onyu umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Kampala Ignatius Bahizi yishikiye aho ibirori vyabereye atubwira uko impunzi z'abanyarwanda n'abarundi bahimbaje uyo munsi
Ono umurisho w'ingoma z'urubyiruko rw'abarundi bahungiye hano muri Uganda mu birori byo kwizihiza umunsi wahariwe urubyiruko ku isi hose. Ibyo birori byitabiriwe n'urubyiruko 100 ruva mu bihugu bisaga 10 byo ku mugabane wa Afurika bifite impunzi hano muri Uganda. Nabajije urubyiruko rw'abarundi uko rwakiriye uno munsi n'impamvu ari ngombwa kwizihiza.
Netwanizigimana Mamerto Olave turumva ko twisanze mu buzima bw'urundi rwaruka ariko uravye mu buzima tuba turimo usanga umuntu umubwiye kwegerana mu munsi mukuru nk'uyu yaribaza inyungu niyihe ntabibone ariko twe turavuga ngo iyo rwaruka rugiye hamwe rushobora kusenyera ku mugozi umwe kugira ngo bubake kandi rutegure kazoza rugiye hamwe
hari cyo byajaga guhinduraho iyo uba uri mu gihugu cyawe ma muri mu gihugu mwizihiza uyu munsi muri mu gihugu cyanyu
biratandukanye cyane n'uyu munsi iyo turi hariya mu bihugu byacu iyo muhuye no gwaruka muraterana ivyiyumviro ingene mushobora kwiyungunganya ingene mushobora gutegura kazoza kejo mugabo no munsi turi ngaha turaterana mugabo ugasanga ntimushaka kuronga ingene muterana ivyiyumviro kuko cyane cyane umwe yibaza ngo mbega hoho uyu munsi ndabayeho mbega uyu munsi ndarya mbega ushobora gutegura kazoza kejo gute udashobora gufunga
uru rubyiruko rwongiye kunsobanura yuko kuba mu buhungiro bigiye kuzagira ingaruka buzima bwarwo bw'ejo hazaza cyane cyane ko nk'amahirwe yo gukomeza n'amashuri yagabanyutse
nyita Nduwimana Olivier ndu Murundi
wagize hano gihe
jewe maze imyaka 3 ndi ngaha mu Buganda jewe kuba ndi hano byarasubije ikintu kinini inyuma jewe ndi mu Burundi nagira mpeze kaminuza nari muri kaminuza ya Burundi nari ngiye kuyirangiza mpeba amashure kubera imva z'umutekano wanje icyo ni kintu cya mbere mu buzima nkirogereta n'ubu nkicicuza
wafite amahirwe yuko umutekano ushobora kuzagaruka mu gihugu cyanyu mu gataha cyangwa mwara gihebye
igihugu nitwagihebye ni igihugu canje niho nataye ruzogi niko bavuga mu kirundi ciza niho nataye ruzogi igihugu ndagikunda igihugu ndacitayeho ndafite amahirwe yuko bizohera uyu numuyaga uri kurahuhuta ibi niko biracamwo ariko igihe ciza kizobaho igihe cyo gusarura kizobaho igihe cyo kwibukwa kizobaho ibi nibintu nibihe imana gucishamo kugira ngo utegure ejo
Isanganyamatsiko y'ibi birori byari urubyiruko kwitabira kubaka amahoro. Abateguye uyu munsi bahamagariye urubyiruko guharanira amahoro aho rutuye hose no mu bihugu rwaturutsemo kugira ngo ayo mahoro azashobore gusakara ku isi hose. Ariko bamwe bavuga ko icyo barangamiye cyane kuri ubu ari ukuronka amaramuko ibindi bikazaza nyuma.
Moto yacu tuvuga ngo my talents, my capital. Iyo uhunze uva mu gihugu cyawe nta kazi uhungana, nta mucyaho uhungana, nta nzu uhungana, nta ndyo uhungana uretse ubuzima. Ariko ubuzima uhunganye burafise impano muri wewe icyo cyongeje twashobye kujya bukana umupaka nico tugomba kudandaza ngo tubeho
ku rwego rw'isi yose hamwe na hano mu gihugu uyu munsi wijijwe mu cyumweru gishize ariko impunzi nyinshi ntirashobye kwitabira zishyigikiwe n'imiryango izifasha zahisemo kuwizihiza uno munsi ukurikije umuryango utabara impunzi HCR Uganda ubicumbikiye impunzi isaga imiliyoni 1,600,000 abaturuka muri Sudani yepfo akaba basaga imiliyoni imwe abasigaye akaba barimo hafi 220,000 baturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo 45,000 kuva mu Burundi hamwe na 12,000 kuva mu gihugu cy'u Rwanda Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Kampala
Ijuri Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nkuko mubimenyere turabashikiriza iba biriko biranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi
Cha, bija bije, biranuganuka kwa rivyo.
Eka nibihu.
Ngo nibihu akani na vyisomeye.
Eh ndakubiye kwa tarifu.
Nivyo. Nivyo.
Eka sivyo.
Ehe dupingi.
Ehe
dupingi. Utangiki.
Ne mupinga mupingi. Umvirize ijwi rya Amerika. Irabeshu zibihuha. Ikabahe inkuru y'imvaho.
Nuko rero no musi dutanga umuco nkunkuru zibiri ariko zose zijanye n'ivyindero ya mbere ni nkuru ivuga amanota yafatiwe ko mu kibazo ca leta gihe uburenganzira abanyeshure bahejeje gice ca mbere c'ishure nshingiro kuja mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye yanuganuze cane ku mbuga ngurukana bumenyi hakavuga ko vyinshi bitari vyo inkuru ya kabiri nayo ni ijanye n'itegeko rishasha rizogenga amashure yaba aya leta canke ayigenga iryo naryo ahanini bifatiye kugushaza kw'abanyeshure shure babigeme hoba harimo kubuzwa gutunga imishatsi ishizemo tumwe bita twa produit munyamakuru wacu Diane Ndonse ibujumbura yacishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi reka duhe rero umuco kuri zo nkuru uko ari zibiri
inkuru iri kirahana hantu cyane ku rubuga rwa WhatsApp ivuga amanota yafatiwe ko ku kibazo cya leta gihe uburenganzira abanyeshure bahejeje igice cya mbere cy'ishure shingiro kujya mu gice cya kabiri cy'amashure yisumbuye ayo nayo havugwa ko ari 46 n'ibice 5% kubo mu mwaka w'icyenda hamwe na 26 n'ibice 9% kubo mu mwaka w'icumi Aha kandi baranatanga kuri urwo rubuga rwa WhatsApp ijwi ry'umushikiranganje w'indero atangaza ayo manota. Aha rero ubwo bushikiranganje burabeshuza bwivuye inyuma ko ayo manota ari karahana hanwa ari kinyoma. Nijyo jwi ritangwa ari ryo kumwaka uheze. Juma Edouard abuvugira yabibeshuje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane aho ahamagarira ababyeyi n'abanyeshure kutajuragirika kubw'ibyo binyoma.
Ico gihuha nta yindi ntumbero gifise atari kujuragiza ababyeyi n'abanyeshure. Mbere abo babisha bubahutse gukoresha amajwi y'umushikiranganji yo mu mwaka uheze kugira bashe guhubya benshi. Turamenyesheje yuko atamusi numwe ubushikiranganji bwigeze buca mu nzira y'imihora nka WhatsApp mu gushikiriza inkuru yerekeye igihugu. Twobibutsa yuko kuva na kera narindi byama bishikirizwa n'umutegetsi yabiherewe ububasha na leta no kuvuga umushikiranganji. Nuno mwaka rero niko bizogenda. Ubushikiranganji buriko buraheraheza ibikorwa by'ubuhinga bijanye nayo manota kugira ngo azoheze ashikirizwe cese mu maguru masha n'ababifitiye ububasha.
Uyu muvugizi w'ubushikiranganji bw'indero aranavuga ko bakiriko barakosorera abanyeshure basavye ko ico gikorwa gisubigwamwo.
Uyu munsi abana bose baramaze kubona ingene bakoze. Mbere bamwe muri bo bari tu ubushikiranganji basaba yuko bosubiramo kubakosorera aho ba harabaye kwihenda. Ico gikorwa ubu kikaba kiri kukiregerana.
Inkuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi kubijanye n'indero siyigusa. Hari n'iyindi ivuga ku itegeko rishasha rigenga abanyeshure baba abo mu mashure yigenga cyo kimwe n'abo mu mashure ya leta. Umushikiranganji w'indero Janvier Ndirahisha yashikirije mu ijambo igihe ari mu bikorwa rusangi by'ugwaruka ruri mu buruhuko mu ntara ya Karusi ko abanyeshure babwirizwa gusa bose aho bamwe batahuye ko bazokwambara umwambaro ufisi bararimwe. Ivyo n'ubu nyene Juma Edouard abeshuza akanatomora uko iryo tegeko rivuga.
Ntiyavuze yuko umwambaro wa uniforme uzoba umwe mu gihugu. Oya namba yagombye kuvuga cyane cyane ko abanyeshure bazoba basa. Ni ukuvuga ibijanye n'amahereni cyangwa na ya mishatsi bahingura ubu biteza guherana n'iki kiruhuko. Abana bose baba mu mashure yigenga cyangwa ya leta bazogenda bafite imishatsi isanzwe ata amahereni, hanyuma ikigira kabiri bakagenda bikwije. Uniforme amashure azogura cyangwa azokoresha uko bahora ariko bitwararike cyane cyane kubahiriza ibiri muri itegeko rishasha kuko risaba yuko umwana w'umwigeme yambaye ijipo itegerezwa gupfuka mavi yashika epfo gato ya mavi, hanyuma abana b'abahungu y'amapantaro bita poketi icyo kirazira. Abayobozi b'amashuri rero ibyo batsa kubyitwararika.
Kuri ibi havuzwe byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane kubijanye no kudahingura imishatsi ku banyeshure babigeme. Bamwe barashima iyo ngingo abandi bakavuga ko imishatsi y'abigeme itokogwa ko huko mubimenyereye. Turabasomera bimwe mu byavuzwe. Duhere kuri uyu avuga ati jewe mbona ingingo umushikiranganje yafashe ari nziza cyane. Murababona bafise imishatsi isokoje neza cyane bakagira mbere n'amanota menshi mu ishure ariko bakaba banyuma mu bibazo bya leta. Uyundi nawe avuga ati ibyo biraba umushikiranganje n'abanyeshure biwe. Hari n'uyu yanditse avuga ati jewe ku bwanje mbona ingingo y'umushikiranganje itizwe neza cyane, mbona atayifatiye. Hari bituma byinshi cyane bishobora gutuma abanyeshure bananirwa. Aha notanga karorero nko kubijanye no kubura bigisha, nko kubijanye no kutigisha neza, nko kubura gashiruka bute kubigisha, eka mbere n'urugezo rwabo rwo kwigisha, eka mbere no kuba badafise ubumenyi buhagije. Ahandi naho ni ku banyeshure nk'ibirometero bagenda baja ku ishure, inzara, ubukene bituma abanyeshure badashobora gukurikirana ivyigwa. Dusome n'uyu avuga ati yarabivuze nta guharira. Bishoboka yuko rero yavuze byo, mutegerezwa rero kubahiriza itegeko. Tugarukirize kuri yavuga yitwengera ati ha 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 aho muraruta urya ntavuguruzwa.
Muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ekarewe dushimire Diane Ndonse yaradushikirije inkuru y'ivyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenye imbere yuko tuca tubashikiriza ibi bihanishije biciye ku ijwi rya Amerika. Ariko rero tubitumire namwe mukabona ibihuha biri ngaho iwanyu mu kibano, mutwandikire kuri radio yacu @gmail.com gutyo tubafashe kurondera inyishu canke umuti canke umuco kuri ivyo vyose usanga binuganurwa haba mu kibano canke ku mbuga ngurukana bumenye. Ijwi rya Amerika tubandanye n'ikiganiro iwanyu mu ntara, tukibandaniriza muri komune ya Bisoro intara ya Mwaro, aho abanyagihugu baho basaba kuronswa ibigega rusangi bibegereye kugira ngo ashobore kubitsa umwimbu vyoroshe gutyo bahangane n'ikibazo c'inzara canke gusesagura umwimbu. Ivyo babisaba bishimikije yuko harangwa igigega kimwe gusa, ico na cungu kikaba kiri kure y'imitumba itari mike. Umenyesha makuru wacu Raisa Liliane n'amahoro yavuganye na bamwe mu barimyi babeshejeho n'utwo dufungurwa tubikwa muri ivyo bigega maze adutegurira ino nkuru.
Uyu mugambi wo kubikira imbuto abarimyi mu mahangari rusangi ngi yo kwikomine ni bumwe mu buryo buriko bubafasha kuziganya imbuto bazokenera hageze guteragira. Uyu mwimbo bariko babikisha muri iki gihe ugizwa hanini n'imbuto y'ibiharage hamwe n'iy'ibigori. Umurimyi wese akeneye kubikisha imbuto yiwe asabwa kwigurira umuti wo gupompa ivyaje kubikisha ugugwa 2500 hamwe no gutanga amafaranga 500 yo kugira zoronka uburenganzira bwo kubikura. Uyu mukenyezi Kankindi Dafroza wo ku musozi Gitaramuka aratubwira ubu uko kubitsa imbuto bimukingira impanuka zitandukanye nko gusesagura hamwe no kwibigwa kumuhana.
Nazanye ivyuma 4 na 3. Abasoma baranyene baragura nko kumurango turi gukora hano tugasanga batwivye n'agashyambara bakabonye baragatwara muga nk'ibintu by'ibiharage hoho barahashe ubu mwiyimbura. Ni buryo bwo gukwingira umwimbo wacu turinde tuza kubibika tubatuzaho tuzokura amakaye y'abantu kakabutuga ukabitse kuko nk'ubu ibege ibiharage cyahagaze ku mafaranga igihumbi ageze mu iteranaho ubigura 1800 nk'ubu biroroshe.
Naho kukubikisha imbuto mu bigega rusangi biri ku makomine bigirira kamara abarimyi, intamba mizo ntizibuze. Aha ni mu gihe bishika hageze kubikura bagasanga vyarabunzwe kuko vyanyagiwe, ahandi naho hakababera kure kuko bamwe bibasaba ko bafata urugendo rurerure kugira bashike ahari no hangare. Ikindi nuko niyo hageze kubikura bisaba ko bama batonze kugira babaho umwimbo wabo, bagasanga bibatwaye umwanya wo gukora utundi dukogwa. Aba ni bamwe mu baje kubitsa bavuga ingene baharuhira
birashika nka aye dufate nk'uhere aho Bisoro ihera nk'2000 kugeza bishikin kose uwiking hari habareka kubizana nyene kubera urwo rugendo.
Abubatse ihangare bayubatse nabi kubera haga tuba tubika ku mitumba bashize ku buyungiro ku madirisha agira murahabona mwegereje impande y'intuze y'idirisha uruhwezi ruje rubirategwa n'amazi biboze haba hahombye umunyagihugu yaje kubikisha bokingira amadirisha kubera ihangare yaga.
Aba bari benshi nabikora ari umukoronome uringinga cyangwa ukabitahanumba bica bikugora nk'ubu munsi urabona nta kintu umuntu akora nk'ubu urabona turarindiri nataza tuzogaruka ejo.
Haruhande y'ababemera gufata ingendo ndende baja kubitsa imbuto kuri komine, harundi muco w'abarimyi bahitamwo kubigumiza muhira kuko taburyo bafise bwo kuriha makinga vyunguruza. Uyu mukenyezi wo ku mutumba Kanka uri ku birometero birenga 5 uja kuri komine Bisoro avuga ko atoshobora gushika ari yo hangari kuko hamubera kure.
Byo bavyiza kugira ngo ndabishire nga hafi wacu hatwegere, iyo ndabironse nkipfuza kugira ngo ndabijyane ndabura ukuntu ndabijyane hakambera kure tugaca twononekara aho turi. Sesagura ndadushira muhira abana bakadufungu tugaca duhera hagera itera nkiruka ndaturose nkasubira nkate ndacyo mukura gose bikomeye.
w'ishirahamwe ugatwara nk'abantu babiri cyangwa batatu gucyo uyo magronome agaca abakira batarenze kumara umwanya munini ya ari nk'umunsi wo gushora cyangwa kuja kubika muri hangare bakaba bavyumvikanye na agronome kikabigikorwa cumvikanywe ko na bose
tumenyeshe ko iyi hangare imwe ya commune Bisoro iza kubikishamwo n'abarimyi bava muri commune rya Nsoro yo muri Gitega kuko isanzwe ihano rubibe nino commune muri commune Bisoro mu ntara ya Mwaro Khaisa Lilian ina mahoro Itwijya Amerika.
Ncuti bakunze turi ko dusa nk'abasozera ikiganiro cacu ariko imbere yuko tugisozera tubanze tubabwire ivyo bidukikije umushikiranganje bidukikije aherutse kwandikira amahinguriro asuka imicafu mu kiyaga Tanganyika ko agiye gufatirwa